FM. Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga mwumva buri munsi kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. N'umunsi rero mu kiganiro murisanga turihweza ikibazo c'urwaruka, cane cane urwaruka rwo mw'ibarabara. Urwaruka rufise uruhara rukomeye mu gutorera inyishu ibibazo vyo mu kibano, nivyo ishirahamwe ry'urwaruka mu Burundi Nanje Nobaho mu Burundi rivuga. Iryo shirahamwe riremeza gukura abana bashika ibihumbi bine mw'ibarabara rukabasubiza mu mashure no gufasha imiryango yabo. Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro murisanga, tubahaye ikaze nk'uko bisanzwe mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro kuri Facebook. Murashaka kutwandikira, adresse yacu ni radio yacu VOA, radio yacu VOA. Mbega uruhara rw'urwaruka mu gutorera inyishu mu kibano n'uruhe. Ikaze mwese
murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi ry'Amerika nkuko bisanzwe ako karirimbo katwibutsa ikiganiro murisanga mwumva buri munsi murisanga. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Urwaruka rufise uruhara rukomeye mu gutorera inyishu ibibazo vyo mu kibano, nivyo ishirahamwe ry'urwaruka Nanje Nobaho mu Burundi rivuga. Iryo shirahamwe rimaze gukura abana bo mu ibarabara bashika ku bihumbi bine rikabasubiza mu mashure rikanabafasha n'ibindi byinshi. Rirafasha kandi imiryango yabo kuronka uburyo bwo kwisumamwo hamwe n'ibindi bikorwa byinshi kuva ritanguye ibikorwa byabo mu mwaka wa 2016. Mbega babishitse ko bate inyishu y'ikibazo c'urwaruka ruba mu mabarabara yotorwa umuti gute? Ni bimwe mu byo tugiye kuganira na Hugues Hardy, umuyobozi w'iryo shirahamwe imbere y'amategeko mu Burundi, na wonyine akaba rugwaruka. Turi kumwe ngaha mu mastudio y'i radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Kaze neza mu kiganiro murisanga Hugues.
Murakoze cyane ku butumire no kuba muduhaye akanya ko gushikiriza bibi tuko turakora kugira ngo dushitse ihangiro twihaye mu ishyirahamwe ryacu JSBM Nanje Nobaho.
Igi wewe mu bisanzwe ubarizwa mu Burundi, none amastudio yacu yashitsemo gute hano muri Amerika? Uri mu ruhe rugendo mu bikorwa byanyu cyane?
Ndino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera itariki 18 z'ukwezi kw'icyenda muri uwo mwaka nyine. Icanzanye kwari kugira ngo nitabire muri bimwe by'amanama yarasanzwe ateguwe muri rya ndwi yahariwe Nations Unies Assemblée Générale. Hari amashirahamwe atandukanye afise ibyo usanzwe rikarakora muri inosi aba yateguye ihuriro kaminuza muri kirya kirungo cindwi. Rero ndumwe muri benshi batumiwe kuza kwitabira izo nama. Inyuma yaho kuko dusanzwe dufise abadushigikira banadufasha kugira ngo ibyo dukora bishigikirwe bimenyekane hirya no hino, naho sakaje ko kwitabira ico ni tono kwita opportunity collaboration, ni ihuriro ry'abanyamitahe, ni ihuriro ry'abasanzwe bashigikira bafasha amashirahamwe arondera iterambere mu kibano cyane cyane muri Afrika ndetse no mu bindi bihugu aho twari turi muri Republique Dominicaine rero
muri Amerika y'Epfo
muri Amerika y'Epfo nahamandagaruka ngarutse kabaye akajyo keza rero ko kuronka ubutumwa bwo kuza kuvuga idonido y'ibyo turi kutorakora nongere mpure n'abantu batandukanye bashobora kumva ibyo turi kutorakora badushikire uretse no gushigikirwa nigire no kubandi nimenye ngabandi ngene babikora mbega Amerika haba mu mici itandukanye yashitse ku iterambere gute nubwo aheru hara ugwaruka bwo muri Amerika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gwagize kugira ngo igihugu nk'iki gitere imbere gitere igomwe benshi bacifuze kukizamo
nivyo koko akanyene katagurutse nikamenye ubweze
yego nkuko umugani w'ikirundi bivuga koko
yego none igo tu muri make tusubira inyuma gato tukumva mu byo twavuze mu ntango yuko mumaze gufasha abana bashaka kubihumbi 4 abantu bakibaza bati none nk'umujeune nkawe wabitanguye gute kumbure ariko barakumva bavuga ati je ntacu mfise nkora ntacu mfise mfasha yohera hewe waheriye hehe byagenze gute
burya ikintu cyose kugira kigire ishingiro kiba gifise kahise gafatanye n'umuntu kwari nuko yakuze nkiri muto abavyeyi no bakunda kubinyibutsa kubera ko nagize igihe cyo gutandukana n'abavyeyi biturutse ku ntambara yari hari aho twasanzwe twanavukiye mu kibitoki cya Rugombo niko benshi bakunda kubivuga kugira batandukanye kibitoki cya Bujumbura n'ibitoki intara byatumye ntandukana n'abavyeyi uko gutandukana n'abavyeyi ntari niteze kwa dushikiye giturumbuka kwatumye numva ugutandukana kutampaye ibyizigiro muri je ntanumvumenga ubuzima bumpeze ko naromuhererereje ico gihe bituma numvumenga ntahuye kumenga ndatawe ndamagogwa nguye ko bituma nkunda kuja kugumana cyane n'abana bo mwibarabara nakeshi nakunda kubwira abavyeyi banje nti jewe numva nkeneye kuja kwibera mwibarabara bakamatsi ni iki gitumye ushora ushifuza kuja kuba mwibarabara ambwira nti je nshaka kuza gutora amahera hama ndayazane muyasumishe ko niyumvira ko uko gutandukana n'abavyeyi nibwira nti kumbure n'ukunanirwa kwabo kumbure byabara ni kuturera n'amagogwa n'ingorane bahuye nazo kuko narabona igihe bikunda twabana nabo ngene baradufashe neza mugabo nisanga mu gihe kitoroshe cyo gutandukana nabo no kuba ubuzima butoroshe bwo kubakoreya ababyeyi cyane nibwira rero nti nibaza ko inzira nziza yo kujya mwibarabara kurondera amahera ama nkayazana bakayasumisha kumbura ibyarabananiye ariko ngira amahigwe kubera kuba hafi y'ababyeyi kuba hafi y'umuryango icyo cyumviro kitarashe kimvamwo niko kuronka amahirwe yo kuja kwishura ariko kangumamwe kuko ishira hamwe narishinze mpejije secondaire amashuri yisumbuye naho narishinga kuko nibwira nti birashoboka cyane ko umuntu ugwaruka ashobora kugira icyo aterereye aherereye n'ikibazo abona yokemura mu kibano cyiyo niko gushinga iyo shira hamwe rero nababwira ko mu Burundi dusanzwe nabize ibice birenga 60% bigizwe no gwaruka kandi biravugwa ko ubwo gwaruka ruri munsi y'imyaka 25 ku 25 rero ku banyagihugu bagize igihugu cacu ciza cy'u Burundi miliyoni 12 ibice 60% bigizwe no gwaruka ruri munsi y'imyaka 25 burumvikana neza ko ni gihe cyiza cyo kugwaruka gufata mu minwe ni gihe cyiza cyo kugwaruka go mu byo rufise bike kuko si byinshi bafise muga mu byo rufise bike bakagira iyo hangiro byo guterera umwe wese mu gisata herereyemo
none ni kwereka iki kuri wewe ubona ugwaruka kumbure rushaka kwa rufise ubwoba bwo gutangura igikorwa cyo gutorera umuti ibibazo byo mu kibano byo bari kubera uburyo ivyumviro bike ubwo tategwa intege ikibazo kenshi kiba kiri hehe kuko mu kibano ibibazo ni byinshi cyane ubiravyo ushobora kuvuga ati ugwaruka rwicaye ku marigara rushobora gutorera ibibazo bimwe bimwe bihari bigenda gute ko akenshi usanga umengo babirekira abakuze canke bavuga bati sinda bibazo
akenshi mu myaka ihitiye mu myaka iheze ugwaruka ntigwigeze ruhabwa ikibanza kirashe kugira ngo bashobore kugira icyo baterereye mu iterambere ryabo uko turezwe ni n'umuco wacu hari ukuntu menga umukuru ni wafise icavuga uri ugwaruka umenga ibyo ufise ubyo uvuga bihwanye n'imyaka ufise ariko ukuri kutubwira ko ukuri ni kuvuga ukuze kuvuga ukuzi nibaza ko uwo muco ari utuma ugwaruka gu Burundi urutaumva kumenga ruhamagariwe cyane kugira ico rukoze hama hakaba no kubura karero keza ko kurinda kukugira ico bakoze barabiye kuri bakuruwe kuko nkubu cyo novuga mu Burundi hariho ico kuko twebwe turakorera cyane no mu bintu byekeye n'indero mu mashure urabona neza ko kubera kubura kazi kugwaruka kwinshi hariho kudehubukigwa kugwaruka rugira ruti bakuru banje mbona bahejeje kaminuza ariko bagiye kudanaza amayinite nubwo atarakazi kabi mugabo kuvyo baba biyumvira gushikako bakabara biri hasi ugereranije n'ibyo bari bifuza gushikako kumbe bakaca bibwira ati ni iki cyo tuma niga ni iki cyo tuma mbona nyamashure mu gihe mbona ko nabagiye imbere bakuze bansumye imyaka bahejeje bibiri atabyinshi barashikako hakaba n'ikindi kigira kiti ubwinshi bwabo kuronka ubuzi bikaba bigoye kandi ikigaragara nk'ubu tuheruka kubona ikintu muri iyi minsi aho ubu ugwaruka rwinshi gu Burundi rugira ruti amahigwe ntayahari mu Burundi kumbure ari hanze y'igihugu no kujima namba nk'uko abakera babivuga no kujima nanga kurondera byumvikana rero ko uwo muco nubwo zo opportunity amahigwa taraba menshi yo tuma ugwaruka gu Burundi rwiyumvira kugira ico rukoze byacara intambamye
yego birumvikana ibyo rero kwiragijwe rya Amerika babanyonye barahamagara bagashikiza ibazo n'ivyumviro batangiye guhamagara tubibutsa batwumva mwese ko muri kumwe na Orient itangishaka mu kiganiro na Hugues Hardy kabari umuyobozi wishira hamwe y'ugwaruka nanje nobaho benshi muzi rikora ibikogwa bidasanzwe mu gihugu cy'u Burundi mu gufasha cane cane ugwaruka ruba mwibarabara ugwaruka go mwibarabara mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi turi mu kiganiro twiheza duti mbega ugwaruka rw'igihugu urufise uruhe ruhara mu gutorera inyishu ibibazo byo mu kibano reka duhere ku witwa Nitanga ku murongo wa telefone Nitanga Simon amahoro neza allo Simon turi kumwe
allo
uraho urakomeye
ego mahaneza
ego
makoze ndagirango umutumirwa ubu ntagashyira umutumirwa ubwo yageze muri studio n'umusango
ego
ndagirango rero mubaze kuba kuba urubyiruko mwamwibanze ku Burundi ubundi kuba urubyiruko muri rusange rugifite ikibazo cyaba nk'ikibazo kiri muri sosiyete kuba rugikennye urubyiruko ruracyakennye cyane kuba nta bushobozi bubone ku urubyiruko rukiri rutoya bakiri bato mu myaka 20 mu myaka 18 kuba batarabona ubushobozi mu buryo bwa mikoro byo simbogamizi ubwabyo nta mbogamizi zirimo zikomeye murwe mukuru tabasha kuba rwatorera inyishu ibibazo bigiye bihari n'ubundi ikindi nyirango mubaze kuba kuba urubyiruko rurangije amashuri ya za kaminuza cyangwa isanzwe aya ngaya amashuri abanza ya secondary kuba rurangiza amashuri rudafite ubumenyi rusange mu kuba rwakwihangira umurimo mu kuba rwatangiza imirimo igiciriritse mito mito ntago nabyo ari imbogamizi kuko ubu ngubu urubyiruko rubashije ukarangiza nko kwiga secondary hari icyo ushobora kwikorera cyafasha na bagenzi bawe ntekereza ko byafasha kuko nibura wasoza kwiga n'abandi batabagize amahirwe kuko ibihugu bya Afurika usanga benshi bataragira n'amahirwe yo kugera mu ishuri nibura ngo arangize n'iyo segonderi nibura wowe urangije kwiga iyo segonderi wafashe n'abandi bakabasha kubona icyo bakora wabashinga ka business gaciriritse wabaha ibitekerezo by'uburyo mwakwishyira hamwe mukagira icyo mukora se kuba urubyiruko rurangiza rutari rwagira iyo capacity yo kuba hari icyo narwo rwakimarira byo simbogamizi ku rubyiruko kuba rutabasha gutorera inyishyu ibintu bagiye bafite kuko bafite urubyiruko rufite ibibazo byinshi cyane muri ubu ngubu kubibonera inyishyu n'ubukene urubyiruko rufite bisa naho bigorana
yego
birumvikana aragenda tubwira tugire n'inama y'icyakorwa kugira ngo urubyiruko rwinshi rubashe kugira icyo rwimarira runafashe na bagenzi babo kugira ngo bazamuke hanyuma no ku bantu bakuru ku bantu bakuru bagize icyo bageraho nabo nta mutahe wabo mu buryo bwo kokipa urubyiruko mbona kuhagije mbona udahagije mu buryo bwo gufasha urubyiruko narwo ngo rugire aho rwigeza ku bantu bafite icyo babashije kugeraho ntabwo mbona mutahe wabo uhagije mu rwego rwo gufasha urubyiruko mu buryo bugiye butandukanye nk'urubyiruko nyine ngo barwokipe narwo rubashe kugira icyo rwakwitezaho imbere
birumvikana uburyo n'ikibazo kuri benshi urakoze cyane reka tubandanye twakira ubundi turafite Innocent ku murongo wa telefone Innocent uraho neza
yego ndahane cyangwa ndakomeye yego
ikibazo cyangwa icyiyumviro
ndashaka gucumbura mu kanyoshye twumvise yuko ko ari ishyirahamwe ryemewe cyo kwegeranya abana rikabitaho hano mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi haribonekeza n'urundi rwaruka rwinshi barakwiye no kubakurura mu mabarabara bakabegeranya bakabafasha kubera urwaruka rwinshi hano mu gisagara cya Bujumbura aho mu Kanyosha no muri turere urwaruka ruribonekeza ari rwinshi bakwiye naho nyine no kuhashika bakabeganiriza hamwe bakabaha nk'imitahe cyane naho bakabaha n'ibintu bakora benshi bakabasubiza mu mashuri uwo mugambi ni wo kandi warisaba bagashikana n'umutere nta zose kubera urwaruka ruhari ni rwinshi cyane n'abatazi baba bakabasubiza iwabo iyo baje bava nka ruguru uwo mugambi wari mwiza kandi uwo barisaba
yego ni navyo rino shirahamwe rikora muri uwo mugambi wabo n'iryo shirahamwe ryabo nanje nobaho kumbure turaza kubaza Ardi mbega no mu zindi ntara mwo bariyo muri ko duhere ku kibazo cha Simon wewe wabajije uti mbega uti ubukene kenshi nibwo kibazo
yego mu bisanzwe ikibazo hari umuririmbyi wo mu Rwanda nigeze kumva avuga yuko ngo amahigwa araguhunga ngo ariko ibibazo bikakurondera ibibazo birahari ntawo bideha birahari ariko kugira icyo umuntu wese aterereye biri mu mici itatu hari umuce wa mbere ugizwe n'intwaro au niveau ya gouvernement barafise ico bariko baraterera nko mu mugambi bazanye wa page aho bahimiriza ugwaruka gutanguza imigambi y'iterambere bakanabashigikira mu kwaronsa uburyo bwo bafasha gutanguza iyo migambi hariho n'indi ntererano iza ku ruhande rw'amashyirahamwe nka twebwe aho duhimiriza ugwaruka tukabigisha tukababera akarero keza tukafata kuko ntimwumve gusa ngo dufasha abo bana mu bisanzwe ntitubafasha mu kubera ko ari abana mugabo nuko tuzi ko nta ciza worondera mu gwaruka rukumaze gukwiza imyaka 18 20 23 rutigeze ronka amahigwe meza yo kugira ubumenyi buhagije rubakira abana kuko umuntu asoroma ico yarimye rero turaheza tugashigikira tugafasha tugatanga ibyankenerwa byose nk'ubu nk'akarorero nubaha mu kibano dusanzwe tubayemo dufiseyo centre communautaire yitwa nanje nubaho mu buterere aho meri ya Bujumbura ibiharuro byerekana yuko ibice 80% by'abana bari muri Bujumbura mairie muri ville bava muri yo zone twashize yo communauté centre communautaire aho hirukiyemo cantine ifasha gufungurira abana barenga 120 hakabaho bibliothèque ifasha la communauté kugira bamenye baze bagira nk'ubumenyi igashiraho kwigisha ibyanye n'umyuga yerekanye no gushona igashiraho no guhimiriza ugwaruka gukoresha impano zabo rero muri bimwe bashoboye gutora nk'inyishu buterere na hantu hasanzwe horatabwa yarara mu bigize iyo yarara harimo ico no kwita ama déchets plastique ama plastique menshi ahari nk'inyishu yatowe n'ugo gwaruka rukunda kuza muri yo centre communautaire kwa ariko bagira ati no okay twegwe tuba muri buterere nicaye kibazo mu bibazo bigize zone ya buterere bihari bashima gufata ayo madeshe y'ama plastique ubu basigaye bayahinduramwo bakayahinguramwo bakayakuramwo intebe ama meza bakayagurisha bakagira ubumenyi bwo gukingira ibidukikije bagashira bakaongera bakagira ubumenyi bwo gukuza impano zabo zo gukoresha amaboko bakongera bakaronka uburyo busahiriza mu mibereho yabo no mu bigize ibibazo mu miryango basanzwe bavamo no wabwira nk'inyishu nk'ubu ambassade y'Ubufaransa yaje kudushigikira uwo mugambi kuko wana umugambi mwiza watanze amahera ashika ku miliyoni zirenga ijana kugira hagugwa ama mashini yotuma babikora boye kubikoresha amaboko gusa kuko usanga production ari nkeya ahagwa gura mu mashini yotuma production iba nini ikindi nuko UNDP PNID nayo nyene yashimye umugambi kuko mu 2021 haratunganijwe ihiganwa ry'imigambi no kwitwa irifise akanovera gashasha baheza bagatora imigambi 10 ya mbere uwo mugambi w'uko gwaruka rushigikiwe rukurikiranwa n'ico kigo cacu washuye kuba muri iyo migambi 10 ya mbere baronswa gashimwe aho umunsi wo gutanga na gashimwe kuko iyo higanjye ryatunganijwe na PNID rifatanije n'ubushikiranganje bujejwe bya technologie na innovation bushigikiwe kandi na presidence umunsi wo gutanga gashimwe nyene icubahiro mu kihugu cyacu asanzwe kanhemiza n'ugwaruka niho yarari kugira atanga ubwo bushimwe byumvikana ko ugwaruka nago nyene muri ya mishita tunavuga gouvernement société civile cyangwa les entreprises mais aussi nugwaruka ubwaje urafise uruhara
ego urafise uruhara nko kubivuze ige ariko bamwe bamwe bariko baratwumva bashaka kuvuga ati mbega ige wewe kuvuga yuko ambassade PNUD nayo mashira hamwe akomakomeye ku isi ari hejuru cyane wayegera gute wayamenye gute wahereye hehe mbega ubaragiye kuma sida kafura rondera kuri internet kugira ngo umujeune ari mu kibano avuga ati je ndabona hari kibazo mu kibano ndashaka kugitorera umuti mugabo simbonaho nohera wewe wahereye hehe kugira ngo turabe neza neza ugo rugendo bwo kugira ngo ushike ahuri mu gufasha ugwaruka ruri mu ibarabara mu gihugu
Mbajiri kiwazo chiiza kuko mubiyo duhimili za hecho weta resilience nukufuga ibibazo birahari nituviyakana tulavijakira kuko tulaziko bihari nivyachu bili mugiyo guchachu bivyaho tuwai mugabo tukuigisha ugwaruka kuko kukama ngakona jeyo simbuka mumujango kuze ufisa mahera menshi mumujango wayabai na kuze ngamandi mugabo icaje gutuma ayo mashirahamwe abayabaye nayasanzwe bivana nuko umwese abibona atwegera canke duhuza canke twoshobora gukorana nuko ntitwigeze ducika intege nico kintu cambere no bwira umuntu ntucika intege mu byo ushaka gukora ica kabiri kora mu buryo buri professionnel mu buryo ukwiza ibisabwa byose byotuma umuntu yogushima rero novuga nti ikibazo kirahari kuko ibyigihugu gitanga cyangwa kiriko kiratanga muri aka kanya biracari bike ugereranije n'ugushaka n'ivyo ugwaruka gwifuza muri cyo gihe rero nibuke buke ibintu bigenda biraduga bukebuke no kuguma no byizigiro ndatahura ko hari igihe bitoroha muga no kugumana ibyizigiro kugira ngo wibwire uti nimba bitakunze kuwa mbere bishobora gukunda kuwa gatandatu
Ego. Urakoze cyane turacyafise abanyonyi bijwi rya Amerika ku murongo wa telefone no kuri Facebook babandanye kutwandikira barafise ibibazo n'ivyumviro turafise muvunyi amahoro neza muvunyi
amahoro
urahora komeye
ndakomeye ndeze mute
turashima natwe
tuhuriza no mutumirwa
ego arakunda
ego yambu cyane
ego ego ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza hanyuma reka mbanze nshimire uwo mutumirwa ndetse nibikorwa byabo bakora byo gufasha urubyiruko rwo mu muhanda ni igikorwa kindashyikirwa bakora cyane mbashimira
murakoze cyane
ariko ni byiza cyane mufasha igihugu kurera hanyuma ikibazo nagira ngo mbaze ko abo bana ari benshi ibintu uburyo bwo kubafasha ubundi mufite abaterankunga bashaka kuba babafashamo ikindi nagira ngo mbaze ko urubyiruko ku kuyobora urubyiruko mu buzima busanzwe biragoye kuko urabwira ngo canga harugaca hari kandi abana mu muhanda n'abana baba baragiye bafata imico inyuranye usanga abana baba bara umwe nk'ibiyo bya bwenge ukabana usanga abana afite imico inyuranye ese abo bose ibihumbi mwadutangarije bine iko bose bemera kwiga kuko ntekereza yuko hari abana bashobora kuba batemera kwiga hari n'abana baba badashobotse ugasanga nubwo wamukuyemo ariko ntabasha kujya mu murongo w'umwana muzima icyo gihe bigenda bite ikindi nagira ngo mbaze nabwiye mwana tubwiye yuko n'imiryango yabo mugira ukuntu muyifasha ese imiryango yabo mubona hari icyo ihindukaho uko yari imeze mugeranyije n'ukuntu mwa munayibona mbere y'ukuntu iba yari imeze mu buzima busanzwe mbona hari ikintu gihinduka ibitekerezo byanjye ibitekerezo byari ibyo ngibyo hanyuma Oriane nagira ngo ngutume akaba nagira ngira ikintu nkisabira ngutume kubayobora iki kiganiro kwabishinzwe nta kuntu mushobora mwazadufasha kikajya kiba live tukajya tubabona namwe bamenyesha makuru tukabona live uko muri gutambutsa ikiganiro tubabona pana kumva amajwi gusa
uraziga muvunyi ja kuri Instagram uratubona muri aka kanya ja kuri Instagram ya Oriane uratubona ego
oya muzaka nawe kanu muzaka dukorere nyine ngo wenda tuba tubumva ugasanga umuntu ntabgazi kamirindi ntaseje ni ntazi Diane nta tubumva gutyo nyine naze wenda mujye mushaka ukuntu mwazajya mushyiraho n'ifoto y'umuntu ugiye kuyobora icyo kiganiro cyangwa se wenda ifoto y'ugiye kukiyobora niyo mutumirwa wenda ubundi mwajya mukwereka ifoto y'umutumirwa ariko uwo mutumirwa ntabwo mwigeze mutwereka n'ifoto ye
arimo muri Facebook muri ijya foto rimwe abana umutumirwa arimo hagati yicaranye n'abana ariko arafasha
voila ako kanu ni sawa
urakoze cyane muvunyi ubivuze nk'ubizi vuba cyane muzotubona
Wow, ako kanu ni sawa murakoze.
Murakoze cyane. Ego, urumva yo ardi urumvise ibibazo by'ubyo by'abanyanyi bishu bya Amerika, bavuze bati murafasha kurera ugwaruka rw'igihugu. Arabaza ati mbega abana murera bose barabemerera kuko benshi urasanga barava mu mwibarabara bakagaruka bakagenda bakagaruka sanga umenya nkuko bivuze ubwa mbere mwibarabara niho bishakira kwibera.
Abajije kibazo cyiza nagira nse n'utanga umuco. Icyo gitigiri ntikigizwe n'abana bavuye mu ibarabara gusa kuko haruho kugira bo kuye mu ibarabara hakaba naburinda kuzuri kuri jamwe hakaba naburinda kuzori jamwe urumva bari mu mici tatatu harabamaze gushikayo bari mu ibarabara hari nabubona kwasigaje igihe gito ngo bisanga bari mu ibarabara hanabugira uti natacho ndababonamo ko bojya mu ibarabara byiza no kurinda nkuko bavuga ati vomye prevenir que guérir rero yabajije ikintu cyo gushigikirwa koko turashigikirwa kuko ntawo byishoboza nagira mbone akajye kugushimira ndetse na diaspora burundese badushigikira bagafasha bagashigikira abo bana bagashigikira ugo gwaruka hama nongere nshimire ugwaruka dufashanya mu kurongora iryo shyirahamwe kuko sinovyishoboza kuko bafise uruhara runini baterera mu kuzana ubumenyi bafise kugira ngo bikunde kugwaruka rushigikiye kuko nagira nabwiye ko dufise iyo communauté iyo centre communautaire aho udushigikira ugaruka rukaza rukahigira byinshi no mu bijanye n'irondoka ryiza cyane n'amagara meza byo byose bigafasha ugaruka haba no mu gukuza impano zabo kuko nagenda amenyeshe ko mu bigize iterambere ku muntu ari wese ni byiza ko yiga no gukoresha ingabire yiwe kuko twakuze batubwira ko ari kwiga iby'ubuganga nibyo ni byiza nabyo dukenera kwiga iby'amateko kwiga iby'ubutunzi ibyo bidutwara ubwenge bituma aho umuntu wese yumva umenga atabyize atabibayemo umenga ubuzima burahagaze ariko hakaba hariho n'urundi ruhande rwo gukuza ingabire y'umuntu nimba ukina basket nimba ukina football nimba uzi gucapa nimba uzi kuririmba nimba uzi kugira ubutebetebe kuko mwaka kanya ndiko ndavugira aha hari higanwa rero kagutunganywa na UNICEF rifadikanyije n'ikinyamakuru yaga cyo mu Burundi aho bagize ngo bayise uwo mugambi waritwa ingabire yawe iyo ngabire bari kubarondera mu ntara zose zigize igihugu gutoramo uwa mbere wa kabiri wa gatatu aho uwa mbere azoronka imiliyoni 15 duvise rero ugwaruka ruri mu bandi gwaruka mugabo bo bahisemo kugira iby'ubutebete ba Crobus uyu munsi bashitse mu gice cya nyuma bazokina finale itariki 18 z'uko kwezi tugiye kwinjiramo byumvikana nk'ubu nibantu nk'iyo miliyoni 15 z'amarundi bizobafasha vinshi bazokumva muri wagira bati birakunda cyane ko twoshobora gukoresha ingabire yacu kugira gatebete tugashika naho duta mushika mu muce wa nyuma kugashika naho dushobora kuronka amaheranga na gutyo ibyo byose rero biri mu bituma umuntu ashobora kumva ko sinahebwe sinatawe mbakure yiterambere mugabe nandi iterambere ryo nshikira atari uko barinzaniye gusa naje ubwanda yuko nshuwe kugironderera kagira aho rishitse n'ukuri nkuko nkuba ndabisubiramwo ntawo bideha haracari ikibuze mugabo uko kugira ikibuze ntitubifate nk'ubupfu ntitubifate nkaho umenye ubuzima bararangiye ariko bitwigisha ubwico dukoze mu byo dushoboye mu aho tugeza kugira ngo uwunuzoza wese kudufasha no kudushigikira azasanga aho tugeze hama yabagira ikintu cyo kuko dukorana n'abavyeyi babo kukaba nkako ntivyo kunda ntawo tandukanye umwana na nyina ntawo tandukanye umwanya n'umwana n'abavyeyi nubwo kenshi usanga mu miryango myinshi dukorana benshi usanga baratandukanye n'abavyeyi benshi usanga nabo bo bavyeyi barahuye n'ibibazo bifatiye kugitsina bifatiye kukumigwa bifatiwe kudahabwa ijambo bifatiye kudashigikirwa rero novuga yuko abavyeyi bafashe ya mbere twabashizemo kuko urumva abana dusubije mu miryango ntitwamana nabo gushika umugambi nuko abana bamenyereye ishuri barazi cyari cy'ishuri bigishije agateka kabo barazi uko bashobora no kukagwanira icyo ni kimwe twihutira kumvisha no kumenya ko abana batahuye ku muco wa kabiri dushifata ababyeyi baho twashira mu migwi yo kuzigenda no kuguranana icyo gihe tubigisha nyine bashobora gutanguza imigambi y'iterambere rusange icya kabiri tukabigisha ikintu kije n'irondoka ryiza kuvyara abo bashoboye kurera icya gatatu tukabigisha icyo bita ni gute bobera karorero abandi bavyeyi mu kibano basanzwe babayemo akacaza umuce wa gatatu aho ugira ati ba bana barateba bagakura iyo bakuze bava mu iki iyo bakuze batahura ubuzima gute iyo bakuze ni giki kibarongora ni giki n'akahe gateka n'ahe amavaleur atuma ko kuboshura kugira icyo wavuyemo icyo gihe turaheza tukabana nabo tukabigisha ibyo byose byo gukuza ingabire ziri muri bo tukabigisha icyo kuba abantu bazana impinduka aho basanzwe babaye rero mu icyo gihe ngarutse no ku kintu cy'uburyo turafite icyo bita activité génératrice de revenus idufasha nk'ishyirahamwe ko ntitwama ntutukwama tuzerinze ni byiza yuko ubwacu nk'ishyirahamwe ritahura kuzana ihinduka muri komunote kuri kwiye kurondera umugambi naryo wubazanira utuzanira uburyo kugira ngo tubandanye dushigikira ibikorwa dusanzwe twatanguje
ego turaza kubandanya n'ibindi bibazo kumbure tugaruke ku bibazo bya muvunyi ko yari yabajije kandi ibijanye n'uturorero tumwe tumwe reka twakire ku murongo wa telefone Valentine turi kumwe muratwumva
ndabumva
amahoro cyane
mukomere
murakoze
amajewe ndi ingaha mu Burundi mbanje kwa masamwege bamenyesha makuru yo kuja ya Amerika nabifurije mugoroba mwiza bitwe ngaha bashini ku mugoroba sinzi ngaha iwanyu
twebwe burakeye ariko urakoze
eh namwe murakoze no nima ntihenze nari narebye kuri Facebook ikiganiro cyanyu gishingiye kwishyira hamwe yegeranya abana bo mwibarabara hama munyuma bakatamo imbuto y'ubuntu bagasahereza ababyeyi
cyane
nagira nkeze abo barongwe iryo shyirahamwe kubera kubona umwambi mwiza aho usanga abana bo basa n'abihebuye usanga umengo ni nk'ubuntu nyine bwatawe butagira gitabara mugubu urabona ko hagiye haboneka abantu mwene abo umutima nk'uwukunze igihe wasanga nabo bagaruriwe icyizere cy'ubuzima bakongera kwiyumva nk'abantu koko ahubwo ashen ndamukeje rwose nakomere mbere n'abandi bose bafitegatemo n'uburyo babufise bagerageze abantu mwe barusanga basa n'abihebuye murakoze cyane cy'umvire nari ngombye gushikiriza murakoze cyane
murakoze namwe Valentine ibibazo birahari byinshi kandi wahamagariye abajeune kugira icyo bakoze bahe tumwe mu turorero tw'ibibazo ubona mu kibano bishobora gutorega umuti n'abajeune bakibamo
icambere ni kugira ibyiyumviro bihindutse ni kugira ibyiyumviro bihindutse ni kuvuga uyu munsi ubuzima bugenda burahinduka kirazira ntidukwiye kurondera kubaho nk'uko abavyeyi bacu babayeho ni kuvuga iki gwaruka ntabwo ndacara gwaruka ni byiza ko twimvira gutorera inyishu ubwacu twebwe nyine hakiri kare kwimenyereza gutorera inyishu nk'ubu nk'akarorero kumbura umujene urakuze uriga kaminuza cyangwa uri kuriga na secondaire hari ibyo batubwiye ngo amahera ntafadikanywa n'amashuri ariko ni byiza kuko twebwe hariho mu byo turiko turigisha mu mashuri ni approche duheruka gushyiraho yitwa orientation socio-professionnelle et académique ni approche zokoresha mu mashuri aho tufise nini yitwa bande dessinée bande dessinée ni approche zotuma umwana ari ku ishuri atahura agateka kiwe tukanamurinda guheba ishuri kuko intumbero niyo kugabanura guheba amashure kunze kugaragara cyane mu Burundi na cyane cyane mu ntara zo hagati rero icyo nobwira urwaruka ni menya neza ko ubuzima bwarahindutse amahigwe ntakiri ya yandi ababyeyi bacu babayemo uba muhira reka kubandanya ufise ibyo witeze ku babyeyi bawe gira akantu utanguje imenyereze gira muri wowe kumenyera no kwimenyereza kugira ikintu ukoze gishobora kukwinjiriza kumvura uratanguye kwigira ruguru yibwira uti mbe kubika intova muhira ntajya kumenyera kwifata nshaje nkamenya ngene nshobora kwirihira inzu ikaba nto nkashobora kumenya ngene nibeshaho nka decoration ibyo byose bikaba biri mu bintu byotuma umuntu amenyera ikindi nacu ushaka kwiga kaminuza ushaka kuzokwiga iki ni giki cyotuma mu gihe cy'uburuhuko utorondera kanya ko kwimenyereza no kurondera ubumenyi bujanye n'ibyo uzoshaka kumenya no kwiga ikindi nacu ubu hari inyigisho nyinshi zitangwa mu gihugu kumbure nga zitangwa ku masantra ya zitangwa mu bumenyi ubu na telefone ifise byinshi shobora kwigisha iyo connection ntihagaze kuri WhatsApp gusa ntihagaze kuri Instagram ntihagaze kuri Facebook gusa ro yikoreshe mu kurondera ubumenyi ubu hari byinshi bashobora kukwigisha ushaka kuguba umufotografe ushobora kwiga no kuvuga ibyo kwikuje byose ntubibone nk'ibintu wotuma widogera iyo telefone connection ni nto mugabo ushobora kuyikoresha ku buryo kwigisha ubumenyi butuma ushobora kwibeshaho icyo kibano wita ko kitariko kiraguha amahigwe kumbure nimba ubonye ko mu kibano atamuntu akora amatara ahari bama baronda kumurondera kure ataboneka byige ubibakorere uzurinjiza ayo make nimba hari ikibazo ubonye mu kibano reka ntanga karero gatoya gasanzwe hari inkuru numvise ko mu Buhindi hari umuntu bagiye ari abantu babiri umwe abona ko abahindi mu gico gisagara bari barimwo batambara ibirato araba twenga agira ati abantu wapi kabisa nta biratubambara mugabo wunda avuga ati nimba tabiratubambara mbego uwo bizana ntibocha bayimugurira eh donc ivyo bituma uwo muntu ashobora gushora ibyo birato aratunga agatungana ko kuvuga ko ibibazo dufise mu kibano ntitubibone nkibije kutwica nibyo birademera biratuma bivuna mutima bigaca intego umuntu mugabo bibonemwe inyishu ushobora kuzana kugira ngo bikugire icyo ushobora guterera kandi bigutuma nawe utunga kuko ari umugani anwa bibiri yovuga ati ushaka kwa mukuru nakorera abandi gukorera abandi kuvuga inyishu y'ibyo bakeneye uraba mukuru se automatique ugiye utanze inyishu y'ibyo abantu bakeneye automatique mutegeza kuba mukuru
reka twakira abandi banyonyi bijwi rya Amerika ku murongo wa telefone turi kumwe na umusaza amahoro neza umusaza kaze neza
amahoro
urahura komeye
ndaho ndakomeye kandi ndashimira imana
ni byiza
ndi mu Rwanda mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru Bena ndenda shimira umutumirwa kari nkabashira nk'itanu n'amahari mwanya akatuka tukatanga igitekere tukagira hari mu kiganiro kandi ni byiza cyane gose.
Urakoze.
Ariko nkabaza nk'umutumirwa ko urabona ko mu mabarabara urasangama urugwaruka cyangwa se urubyiruko ugasanga ni ikibazo cyugarije ahantu hose. Nge nkibaza uruhare rwanje cyangwa rw'umuturage ni uruhe mu kugira ngo babana cyangwa se urugwaruka Uzwe kwava mu mabarabara kuko hari igihe usanga urwaruka rwarabishoze mu biyobyabwenge cyangwa no mu zindi ngeso mbi ugasanga noneho ahantu hose aho umuntu anyuze mu mabarabara cyangwa mu rugumunuza mu mabarabara ugasanga hari urwaruka rwishe ndibaza nkanjye w'umuturage uhare rwanjye ni uruhe nkanjye w'umuturage uhare rwanjye ni uruhe
Ego.
Sinzi kibazo cyane bacyumvikana.
Ego kirumvikana cyane uruhare rwawe ni uruhe ni giki wokora wo kwitura nde wokora iki Ego ego hari gihe ahdi yigeze kuba ubwo gwaruka nawe nyine yibaza ibibazo nk'ibyo reka ariko tubanze twakira undi munywanyi Norbert ku murongo wa telefone Norbert uraho neza uratwumva
eh muraho neza naze
ego
bakomeye kujya Amerika
turaho turashima namwe
mbere na mbere fashimira n'ibijya Amerika ari baryafashe ikemezwa nk'ikirwamagara abantu bageze uruhare mu kuzamura iterambere ry'urubyiruko cyangwa se kuvana abana mu mihanda ariko ikibazo kiracyakomeye cyane cy'abana ari burundi cyangwa se mu Rwanda ariko no mu Rwanda biracyarimo abana usanga bakiri mu muhanda ariko bakavamo kubera ibibazo biturutse mu miryango mbo ariko se nibaza ni ajya gufata ikemezo nk'icyo yagishoboje wenyine cyangwa hari izindi nzego yafatikanyije nawe nkavuga ntese abantu yende abo bana yabashije kuba yakuramo abana yabashije kuba yakuramo wenda hari ababashije kuba barasubiye mu mashuri cyangwa se hari aho bageze wenda mu bindi bintu yafasha kwiteza imbere navuga nise ababyeyi bo arababwira iki wenda kugira ngo babane neza n'abana
urakoze Norbert
wenda reka twese tukiyonga
Norbert yashatse kumenya ati icyata wifashije kumbure yashatse kumenya umutahe watanguje nangahe kugira ngo yumva ati mbega ko watanguye igikorwa nk'iki wahereye he
hajya novuga yuko abakunze kuvuga ko hari umuhamagaro hari iki bintu cyitwa indoto kikubuza amahoro kikabiragira mu muntu kigatuma akora ubwiwe ibyo yiyumvira ko atupfuye akoze umutahe no gushaka umutahe no gukunda ibyo ukora umutahe no kugirira ibako ryo guhura n'abakumva n'abagutahura nuvuga ko jeho narigeze kuba mfasha amashira hamwe kwitunganiriza imigambi hari mu buryo nashobora gukuramwo bwatuma ngira ico nkoze mu ntango igihe iryo shira hamwe ritanguye uburyo naronka nk'agahembo mu byo nasanzwe nari nsanzwe nkora nibwo bwatuma busahiriza icade cyose cyace gisanga jewe ubwanje n'abaho dukorana bagiye barashigikira aho tugeze hama abandi baraza baraterera intunga cyangwa baraterera aho twaye dusanzwe tugeze hama nacishuye abavyeyi tugeza kubashiramwo tubigisha nk'imitungo imigambi iterambere tukabigisha irondo kagize ijyanye n'amagara meza tukongera tukabigisha ngene bakwiye kuba akarorero aho mu kibano basanzwe babayemo inagira nongere ko mvuga nti ntibyama byoroshe kandi aho tugejeje isi aho twashaka gushika harenze aha bari ko baravuga ko igitigiri ari kinini cy'abana bari mwibarabara kukaba nkako mugabo imbere yuko nza aha muri leta z'umwe za America hari umugambi leta heruka gushiraho gufata abana bose ukabagiraniza hamwe aho bitika ruzi ni centre izobiganiza hamwe batangure babigishe bagira iki twizera kuko twa tewa kamo nk'amashira hamwe mumwe mu mashira hamwe asanzwe rekarafasha nibaza ko uwo mugambi ari uwo gushigikira twitega yuko ushobora kuzana impinduka nziza mu gihe tuzoba tuko turakorera hamwe twese kandi umwe wese arondera iterambere ryiza ry'igihugu rero novuga ko ni ibyo twakora ni byiza kandi abavyeyi turabashiramo tukongera tugategurira kazoza keza abo bana kandi abo bana benshi barasubiye ku mashuri ubayazi cyari cyo ishuri koko bana ba mbere
Hariho ni naba ntihenze na umusaza yabajije ikibazo cerekeye ibiyayurabwenge avuga ati mbega uruhara rwanje go baruruhe kumbure uri umujene mu kibano wowe udakoresha ibiyayurabwenge ariko ukabona abagenzi ba umengo bama baburiwe birirwa baburiwe wowe iki uruhara rwa wokora iki wo muhanura iki wo mujene yovuga iki yokora iki kugira ngo afashe bagenzi biwe
numvuga ko ishirahamwe ryose riragira ako no bita akabijya mubigiza akabijya kacu ivyo gufasha abanywe biyarura mutwe ntitubishoboye cyane ninacyo gituma tutikorana tuba dufise andi mashira hamwe dukorana bamwe bakarondera ngene bafasha abo bana mu bintu byerekeranye n'ibyarura mutwe ico giho tumuronse tukabona ko bikiri kubera mugora kuheba turaheza tukagice bita referencement tukamurungika kora amashira hamwe abasanzwe bikora novuga rero ko ikibazo cy'abana mwiraba ikibazo cy'uruhara rw'ugwaruka mu iterambere ry'igihugu ikibazo cy'umukenyezi mu kuba inkingi y'iterambere mu muryango sitwe ubwacu twenyine tubikora mu gihugu dufise abo twahasanze twigirako tukazana bishasha byo kutuma ibintu tubiryohora gusuma mugabe igihe cyose twisanze ari cyo tudashoboye ntitwikorana ntitucigumizako ahubwo turondera ngene uwo mwana amwe yaburamutwe tushobora kumuhuza n'indi shirahamwe sanswe ribikora kana ayo mashirahamwe uko sanswe zakora nayo bwa amuhuza nabo bigeze kubinyo bakabivamo bakamufasha kumwereka ingene ashobora kubivamo ego
tuko turaganira na Hugues Hardy umuyobozi wa Nanje Nobaho ishirahamwe rifasha ugwaruka mu Burundi cyane cyane abana bo mwibarabara turi kumwe kandi n'abanyonyi bishwe rya America ku murongo wa telefone kuri Facebook baratwandikira bashikiriza ibibazo n'ivyumviro turafise Hakizimana ku murongo amahoro neza Hakizimana
ego
urahura komeye
yaani zote na sana
ikibazo changu chiumviro kumutumi
okay ya nchi kandawa kuichia na chana na anu yeshuni ni na vijazwa ukwa tazili chekrezo okay ya na ni sisi zako kufuza kana ndumba ni shofu na kuichia kana ni sisi ni shuni ya ido na tujaza ho
urakoze chan
ya mazuri mazuri ya
ego urakoze na
ego hanyuma rero ige tugaruke ku kiterekeye uburyo mukoresha kugira ngo mufashe abo bana abo mwibarabara twumvise ko mubafasha mu bijanye n'imfungurwa ko bafungurira ni buri munsi ni kangahe muri make kugira ngo twumve uburyo busabwa mu gukoresha ishiramo inkiri gufasha abana kugira ngo kumbure n'abari ko barakumva bifuza kwifatanya namwe bavuga bati kumbure nzofasha indwi imwe y'ivyo kujya ukweze kumuko ivyo kujya biba bimeze gute mwishira hamwe
ubajije ikibazo cyiza uyu munsi hari ibintu byitwa ikibazo cha cishusho igihugu tuko turahura nacho mu ruhande rumwe ni byiza kuko nico dukeneye muga mu rundi ruhande naho hari gihe bitatworohera kuko amashirahamwe menshi turiko turakorana ubu turi muri mu mugambi w'iterambere development yuvuze gufungurira abana kubafasha harabavyumva nko kubatuma barera amaboko harabavyumva nko gutumenga urukubarera nabi iyo rero ni intamba mituko turaha nayo kuko si kenshi biriko biroroha kumvisha abana ati erega aba bana dufise umugambi w'iterambere turiko tubaronderamwo banza mubahe cyo bafungura erega badafunguye ibyo bashobora guha ibishuri
ni nayo mpamvu bagiye mu mayira
rero renda tubafashe babanze bakiri ingwara kuko kuva tumaze icyo gihe tose twabafungurira hari ibintu bitatu twabonye nk'inyishu icambere harabaye kutagwaragurika kutasubiye kuboneka mwabo bana icya kabiri harabaye ico bita kumenya kwishuri kumenya kwishuri kuko araheza akagaruka kiga neza meze neza icya gatatu hari ico bita kwiyakira kumva ko na wari mu bandi kumva yuko ashobora kuvuga ati jo uyu munsi sinshaka kujya ubugari nshaka kujya gakire ibyo ego bihema gafinyi mugabo urumva ku mwana yiyakiriye nta gipfa ibyariye nta kijya mu masafuriya ngo abone umuceri umutima uhababuke icyo urumva ko abatekanye muri bako tambwa ati nanje ndu muntu ndashoboye rero nibaza ko mashira hama ari karafasha turi mu bintu by'iterambere turi mu byo kurondera iterambere ryiza rirama nibyo mugabo ntimwibagire ko hari uwundi muce ukigoye gushika kuri ibyo biragoye kubwira umuntu iterambere yaraye adafunguye atani vyizigiro by'ukweza zofungura nda ni ugo ruhande ntimurureke nico gituma ngira ntera kama n'abadiaspora kuko mubinzanye no mubo tuvugana rimwe rimwe ndavuga nti turi mu iterambere twashaka no kubaka ikigo anashimwe twashaka no gukuza ibintu by'iterambere gutanga akazi kugira ikimugabo abo bajene twifuza umunsi ubwo gwaruka twifuza ko rugira uruhara mu iterambere ry'igihugu imbere y'uko bawugwaruka babanza kuba abana mbega ubwo buto bwabo barafise ibihagije bwo batuma nibagera kuyo myaka yo kubugwaruka bazoshobora kugira icyo baterereye enda dusubira inyuma ntitwi nitugume turi ku ruhande rw'ugwaruka gusa tuje no mu bwana bwabo tubafashe ni giki babuze kuko umwana ariye neza umwana ashigikiwe umwana aronse kuba hafi guhagije umwitega ko byinshi mu gihe cy'ugwaruka kwiwe umwitega ko byinshi mu gihe cyo gukora kwiwe enda rero batahure kandi nagira ntera naka mashirahamwe leta haba mashirahamwe mu Burundi cyangwa impuzamakungu cyanke asanzwe afashe igihugu cyanke n'igihugu ntitutegure ibihwa ibyo twiyumvira kwabo bantu bakeneye kwabo bantu dufasha bwo bakeneye kwabo bantu ushaka guteza imbere bwo bakeneye ahubwo nitubumvirize nitubabe hafi twumve by'ukuri bakeneye iki ibyo tukorondera byose kubafasha tubibafashe twisunze ibyo bo bavuze ko bakeneye kuko igihe ushora kurondera kumuha telefone ngo niwibaza ko ayo muteze imbere kumbura keneye kubanza kugira hajyame kumbura keneye kubanza kugira icafunguye kumbura keneye kugira alimentation equilibre imutuma adashobora kuvyuka rero niko kamunohereza ko tubumve tubatege ugutwi tubabemwo tubabe hafi twumve by'ukuri ibibazo basanzwe bahuna navyo ibyo twozana byose byiterambere tubizane dushimikiye twisunze akamukabo
kumbure n'aba diaspora ariko ratera kamo nabo nyine bamenye ico nanje no baho gikeneye kugira ngo babafashe mukorane bo kuronka gute bo bashikira batemishira hamwe ryanyu turazi ko muri kuri Facebook muri kuri Instagram n'ahandi hose mugabo muri kano kanya nk'abifuza kubashikira telefone bo bashikira ko niyihe cyane cyane bari muri diaspora nihe nimero bo baronka ko
ego jewe bashaka kudukorana ko bumva ibyo dukora icyambere no kutwumva ibyo duko turakora ingene bimeze buntura kuri plus 257 71 682 556 plus 2 5 7 7 1 6 8 2 5 5 6
ni ukuvuga mu kirundi 71 60 numunani kabiri 55 6
yego
abifuza kurondera irino shirahamwe gukorana najye no gufasha murumvise aho mushobora kuba boronka kumbure kunguruka na bumenyi hoho naho nyene muri hehe kugira ngo
yego turi ku mihora yose ku social media zose Instagram Facebook Twitter LinkedIn zose byanditse ko GSBM nanje nobaho naho ushaka kandika nanje nobaho bica bikoragurika ugashobora gufyonda ukatwandikira ujejwe gutuma tumana kwa makuru abahari amasaha 88 kuri 88 kugira ngo yishure ibibazo byose byerekeranye nubu babibajije.
Yego turabona ku mbuga ngurukana bumenyi uvuze nyene aba diaspora canke abandi bantu mu gihugu bazana ibitabo, bazana imfungurwa, bazana ibindi bintu byinshi tubona muba mukeneye nk'ishira muri gitaho abana. Muri kino gihe muri aka kanya ni bihe bintu mwifuza ko bo bashigikiramwo bo bafashamwo byo bari mfungurwa, inyambaro, amakaye, ni biki mukeneye muri aka kanya ko ariko barabumva bipfuza kubaterera?
Dufise ikigo cyitwa Centre Nange Nova kiri muri zone Buterere. Tukagira siège aho centre anguriye imigambi iri muri Rohero, icicaro muri Rohero hafi ya ya Université y'u Burundi. Tukongera tukaba tuko turuguruza dusa n'abariko baraheza ikigo kindi igitega. Icyo dukeneye cyo bita equipment,
ibikoresho.
Abo bafite amaordinateur ko dusanga tuhigisha abana kugira access, kugira baronka kajyo ko gukoresha buhinga ngurukana bumenyi. Abo bafite imashini nyabwonko izo ordinateur computers bushobora kuzuterera. Abo bafise intebe dushobora kuja mu ma class, abo bafise ibitabo, abo bafise ama machine yo kwigisha gushona ahagije, abo bafise ico bita amatondeze yo kumwa abana kugira kuko hayo umwuga wo kwigisha kumwa abana bakongera bakaja kumwa abandi. Ibyo byose ibyo byose bija muri centre no kuri turatera kamo uwo bafise abizane, kuko iyo kizanye muri centre nigeza ngo ki benefisi kigirira amahigo umwana umwe. Kigira amahigo abana benshi, kuko nimba umwana ashobora kuza kamara kwa masaha 2 araheza kabisa ubundi akabiza kubisa ukuntu gasanga nk'abana batanu ku munsi baronsa akajya gukoresha iyo mashini nyabwonko bakagira ubumenyi. Rero iyi bintu nk'ibyo bije mu ma centre communautaire bifasha ugaruka gwinshi. Turatera kamure yo kugira ngo uwafise cyaterera cyose agiterere kubwineza y'igihugu na cyane cyane kugaruka mu Burundi.
Igwe Ardi Iremesha turagushimiye cyane gusa kukanya wafashe kuza hano mu ma studio y'Iradijwi rya Amerika, akanya wafashe kuganira natwe n'abanyonyi bijwi rya Amerika ku bibazo mwishuye. Akajambo kanyuma kumbure dusezera abatwumva ku ijwi rya Amerika, abanywanyi banyu, abo mukorana mwese, akajambo kanyuma kumbure no ku bajene bagenzi bawe.
Nshimire Imana yatumye nshikanga, nshimire cyane ijwi rya Amerika ryampaye akanya kanya keza ko gushikiza ibyiyumviro. Nshimire abatumire bo babajije ibibazo kugira akanya ko kwishura n'ibyiyumviro byiza badutereye.
Murakoze cyane. Ni naho turangirije ikiganiro muri sangasho no munsi mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka. Ndashimiye Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma n'abandufashije bose mu bandanye mu viriza radio Ijwi rya Amerika. Murakoze mwese.
Yabai, isubizo cyacu. Ifisa bakozi bakarorero batanga makuru